Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu. Itariki zine z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio gatanu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka i Washington DC. Amahoro kunzi mwese rero muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu aho dusanzwe tuganira ku bibazo by'amagara y'abantu mu kiganiro muri isanga. Abanyamwema batari bake baritaba Imana kubera indwara zo kurukoba mu gihugu cy'u Burundi n'ahandi ku isi kuva mu mwaka w'2008 urongoye ishyirahamwe ritagira imbibe ry'abanyamwema mu Burundi. Kasim Kazungu avuga ko abo abazwi kuba bamaze kwitaba Imana bashaka kuri 15 ariko bashaka kuba barenga kubera rusansuma itarakogwa neza yamara igitigiriro bakavuga ko kiri hejuru cyane. Kazungu avuga ko izo mpfu ziva ku magara yabo bibagora kuronka uburyo bwo kwivuza. Rero iki kibazo c'amagara y'abanyamwema cane cane muri iki gihe cici nico tugiye kwihweza. Aya magara y'urukoba rw'abantu cane cane banyamwema bakarigwa cane n'izuba nico tugiye kwihweza mu kiganiro c'amagara y'abantu c'uyu munsi. Mugume ku maradio yanyu mushikirize n'ibibazo n'ivyumviro nkuko bisanzwe. Nimero yacu ni 1 202 4 4 1 9 9 3 ndasubiramwo nimero mushobora kuduhamagara ko mugashekiriza ibibazo n'ivyumviro ni 1 202 4 4 1 9 9 3 kaze mu kiganiro muri isanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nkuko tuba twababwiye mu kanya, uno munsi ni umunsi wa gatatu aho tuganira ku bibazo byerekeye amagara y'abantu. Uno munsi tugiye kuganira ku bijanye n'urukoba cyane cyane muri iki gihe cici. Abanyamwema batari bake baritaba Imana kubera indwara zo kurukoba mu gihugu cy'u Burundi n'ahandi ku isi kuva mu mwaka w'2008 urongoye ishyirahamwe ritagira imbibe ry'abanyamwema mu Burundi. Kasim Kazungu asigura ko benshi bamaze kwitaba Imana, abazwi ni 15 guhera muri 2008 yamara ko hataraba rusansoma nyayo igitigiri bavuga ko gishobora ko ari kiri hejuru cyane. Rero tukaba tugiye kwihweza ingaruka z'uruzuba rwinshi ku rukoba rw'umuntu cyane cyane kuri banyamwema. Kuri iki kibazo rero twatumiye muganga Eli Mupera avura indwara z'urukoba mu Burundi, akaba amaze ikiringo kirenga imyaka 10 ari muri uwo mwuga avura. Mbere yuko tuganira na muganga, reka dutege amatwi inkuru mugenzi wacu Diane Ndonse yaduteguriye kuri iki kibazo muri iyi minsi.
Abanyamwema bakunze kuba bari bamagoyagi mu magara yabo. Abaganga bavuga ko ibyo biva ku rukoba rwabo rutagira inkabuzo yitwa melanine ifasha kurinda izuba, maze bigatuma urukoba rwabo rwamagwiziziwe n'indwara. Nubwo atarusasuma rurakogwa, urongoye ishyirahamwe ry'abanyamwema ritagira imbibe Kasim Kazungu avuga ko abagwayi ari benshi mbere n'impfu zirimwo.
Tunavuga muri make ko amagara yabo ameze nabi, tumaze kubura abarenga 15 kuva 2008 gushika uyu munsi. Nubwo dufite abo bumva 12 nibo tuzi ko tubaza ko bo bari benshi kurusha bo bagwaye, nuko taragera rusansuma ko uburyo bwo butugore. Muri make amagara yabo ameze nabi cyane.
Bamwe muri abo bagwayi bavuga ko ukwivuza ari kibazo kuri bo. Siniremera Jacques numwe mu basinzikaye izuru giwe rimaze gucikamwo kubiri kukudashobora gushikira ubuvuzi nyabwo
bitangura hatanguye ari ihere agahere gato kagenda karakura munyuma gakuze karatoboka kamaze gutoboka rero niko kuguma hamera nkahabora habora havunguka havunguka kushika rero naho igice cizuru cyose kigenda narivuje ku bitaro byose bishoboka mu ntara ya Muyinga
aba bakubwira gute none ko batakuvengukira
mu ntara ya Muyinga ntana kimwe bashoboye kumbwira usivye gusa ko nasavye kasimati jembo ni ngwaranje gumiduga kandi ku bitaro by'i Muyinga ntacho bamfasha kibafuma ndungike ku bindi bitaro bibishoboye kasima cambira ati ngo jewe ndabico no kumarira
ivyo biruko mu gihurongoye ishiramwe ry'abanyamwema ritagira imbibe mu Burundi Kasim Kazungu avuga ko uretse ko atabaganga babahinga mu kuvura ingwara zo kurukoba leta atacifasha kinini mu kubarungika mu bihugu bishoboye kubavura
leta nko mubizi kuvuza abanyamwema ubwa mbere n'amafaranga menshi kuko hari imiti aho mu Burundi taboneka n'abaganga bo nyine bazobereye muri ubwo ingwara zo rukoba ntabahari bituma rero leta takinini ifasha cyane cyane ubushikiranganje ego giye barakwandikira kugenda kubona abaganga bo nga mugabo ntacyashobora gufasha kenshi dusanga imaze kuba kure ubushikiranganji buramaze kwandikira abanyamwema babiri aho Bujumbura n'abandi bagiye musema mugabo kubera ko atavye bashoboye usanga atatu twotaragira kudufasha barabishaka mugabo bikene ko tujya hanze nawe kujya hanze ntavyo bashoboye habuze uburyo kuko mu bushikiranganji kujya kuvuza umunyamwema hanze ntavyo bagira niko batubari
Kasim Kazungu abandanya avuga ko izingorane z'amagara y'abanyamwema zishoboka ko zikingwa ni nko kwama bambara impuzu zifuka umubiri wose kwamana inkofero ku mutwe amarori akingira amaso bakamana n'imitaka yo kwikingira izuba ariko rero abavyeyi bafise abana b'abanyamwema harabavuga ko atabushobozi baronka bwo kwitwararika ibyo byo kubakingira ingwara
ntabwo binyoherana gato kuko naje ubwanje kwera ku mibereho mbaye no kuguma niruka njahanja kugira ndabe yuko twobandanya tubaho cyane cyane nihutira ku bintu bya rasiyo nk'ibintu by'inyambaro cyangwa by'amavuta yo kwisiga ntamarando nka
ariko kandi urongoye ishyirahamwe ritagira imbibe ry'abanyamwema avuga ko n'abafise ubushobozi bwo kugura ibyo byambagwa byo kwikingira izuba bahura n'ingorane yo kutaronka aho babigurira mu gihugu cy'u Burundi
nko muri Tanzania barafise amavuta basanzwe batangwe kwisiga basanzwe kingira uko bajya abazungu bakunda kwisiga ayo rero arazimbye narigeze kubaza bambwiye ko kamwe gashobora kuba agacupa gafite 25 mg kugwa mu madorari 30 bo barayafise bariko baranayakora hano bito Kilimanjaro barambwiye hari mu mwaka wa 2014 nimba tubishobora tubigure mugabo ntayo dufise ko ayo mavuta atuma akingira urukoba ayo twisiga ino nayo korosha gusa urukoba ntazuba kingira ibindi naho ni nkofengofero izo turonka ino ari usanga zitameze neza kuko nizo bakora ntibabikora en conséquence y'urukoba gumunyamwema oya kuko no muri Afrika aho babikora ntavyo bazi niyo ngo rende ufise mugabo ivyo byose nivyo dukeneye bwo bishobora kingira urukoba gumuntu agendana n'ubunyamwema
aha rero abanyamwema baba mu ntara zo mu kiyaya cimbo chaka mwizuba gyinshi bavuga ko bobo bageramigwa cyane tumenyeshe kandi ko banyamwema mu Burundi baharugwa kubarenga 1,200 nkuko utwara ishyirahamwe ryabo abivuga I Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze cyane Diane Ndonse kuri iyo nkuru haduteguriye ku kibazo cy'abanyamwema cyane cyane kuri icyo kibazo nyine tugiye kuganira ko uyu munsi cerekeye amagara yabo urukoba rwabo muri rino ci rero abantu benshi bafite amakenga menshi kubijyanye n'urukoba rwabo kubera izuba ryinshi haba muri Afrika muri Amerika n'ahandi hose nivyo tugiye kuganira twatumiye muganga Eli Mupera havura indwara z'urukoba mu Burundi akaba amaze ikiringo cy'imyaka irenga 10 avura urukoba muri iki gihe karagendera leta zunze ubumwe za Amerika kumburera natubyira ivyo yo bari karabona ba hano bakora kugira ngo birinde indwara z'urukoba muri make reka twakire rero umutumire wacu tutarinze kurandira muganga Eli Mupera ndabahaye ikaze mu kiganiro muri sanga
amahoro naje ndabara mukije mwese ndabara mukije abanywanya bariko dukurikirana muri kino kiganiro uri sanga
murakoze cyane muganga kuri iki kibazo nyene cyane cyane kuri banyamwema utanguruka tubwira muri make umuntu avuka ari nyamwema hari ico atandukanye n'abandi bantu uretse ibara ry'urukoba gwiwe usanga rutandukanye n'ubwo abandi
musanzwe umuntu avuka ari nyamwema tacho avuka atandukanye ko n'abandi bantu umuntu nk'abandi ndetse ubwo bumuga bw'ubufata bwo bufatiye ku rukoba nk'uko udashobora kuvuka mugaye ukuguru adafise amaguru akwiyabiriye adafise ukuguru kumwe cyangwa ukuboko kumwe wundi akavukana amaguru atatu bikabare ku gice cy'umubiri kiba cya mugaye mugabo kugira umuntu aduge ku kibazo nyezina mugabo bw'ubunyibuda na ubunyamwema nababwiye yuko ari ubumuga bufatira ku rukoba urukoba kugenda rusanzwe rutunganije burya hariho ukugene rufise ibice birukoze hanyuma rero ku isaso ryaho kugira umuntu agaruke ku ndwara y'ubunyamwemanye ku bumuga bw'ubunyamwemanyezi n'umuriyo bwabo kwari ubumuga kuko iyo umuntu amaze kurwara ntibukira kugira umuntu agaruke kuri ubwo bumuga rero niyo menye yuko ku isaso ry'urukoba hariho ikintu two kwita amaseli y'urudutafari kuko umubiri wose murabizi ko ukozwe n'utwo dutafari natwo tukaza turibumba hamwe kugira dukore dushobore gukora ibice by'umubiri bitandukanye hanyuma rero utwo duce tw'umubiri dutafari n'uduseri bita melanocyte tukaba aritwo dukora ibinyunyu bita melanine ibyo binyunyu bita melanine nibyo bituma umubiri ushobora kwirabura uza wirabura uza umuntu ari inzobe bigatuma noneho bitandukanya ibyo byo twokwita reras nk'abazungu ugasanga bafite umubiri udasa n'uw'abarabu abarabu ugasanga bafite gusa n'abirabura ndetse no mu birabura hagati ukabona harimo abari inzobe harimo abakeye cyane harimo abirabura tsikiri hakaba rero n'abantu bari hagati na hagati mu bantu baba bakomeye mugabo iyo rero bya bagize bya iyo umuntu agwaye utwo dutafari turashobora kubura iyo twabuze ni bivuye kuri ubwo bumuga nabyo nyine turabigaruka ko urumva ko ibyo byonyine bitaba bikibaye bikikozwe nta melanine umuntu akiba agikoze nta melanocyte umuntu aba agifise iyo umuntu atazifise rero ntihaca bavuga yuko ari nyamwema hari izindi mbo nyinshi zishobora gutuma umuntu agira nk'amabara yera muhora mubona nk'abapasoni nk'iyo bagiye muri bimwe twokwita la depigmentation artificielle iyo bakoresheje ya mavuta kuyambiza bita nka hydroquinone urasanga kubera nayo nyine akora icyo gikorwa ni ukuvuga umuntu wewe bafite ubwo butafari abaproduza dorame abakora iyo melanine uba kubera yatwishe aho hantu yatwishe haraheza hakira naho nyine akaba inzobe ugasanga bizana ibyo bivuga yuko cyangwa izindi ndwara zinyuranye iyo zononye ubwo izo melanocyte ugaca usanga rero la consequence ingaruka mbi zabyo ni uko bica bizana ayo mabara yera ku mubiri ku ndwara y'intuzere hoho ku ndwara ya twari ko turavuga y'abanyamwema bubure ntabwo bavukana si ukuvuga yuko buza gupfa nicyo gituma bavuga ko ari une maladie constitutionnelle ni ubumuga umuntu avukana
ni ukuvuga ko nta na dukenya baba bafise mu rugo
aho rero bica bivana niho rero umuntu atandukanyira umuntu abanyamwema ko hari abanyamwema usanga ari umubiri wose ntabagira namba hariho rero n'abandi usanga ari ibice binini by'umubiri babivuga yuko baba bafise dukenya rero bivanye n'utwo byonyine bisigaye niho tubona ukugene ibyo byerekana ku mubiri hanyuma umuntu agarutse kuri iyo melanine rero igituma twayirandiye cyane ni ibyo bifise akamaro kanini cyane mu buzima bwa kiremwa muntu nicyo gituma muzobona ariko barabereka nk'ukugene fenomene d'adaptation ukugene abantu biyadapta kwihindagurika ry'ibihe uzobona nk'abantu baba mu bugaragwa nk'abantu baba hariya muri Afrika de l'Ouest muri Afrika y'uburengero ugasanga usanga parira buragose barafise melanine nini ya kuko iyo melanine ni ishobora kugukinga iyo mishwarara y'izuba irakinga mishwarara y'izuba kugira ngo muri je mishwarara y'izuba kuko niyo ituma kutwe udutafari tw'ukumubiri umubiri muri rusangi apano tutavuze simvuze ayo mameralino sindi ko ndavuga ayandi maseriyo yo kumubiri ko ariho udutafari twinshi twinshi tujejwe tujejwe dufise amabanga anyuranye kugira ngo urukoba rushobore guma rukora neza kuko buge nuko tutabigarutse ku rukoba nago nyene buge rufise akamaro kanini mu buzima bwa kiremwa muntu kuko navyo nyene umuntu yoheza akabigaruka ku munyuma hanyuma rero ubwo butafarire bundi iyo bwononekaye birashobora kuza ijya mishwara y'izuba ica ituma iba itera ibintu bita by'amakanseri yo ku rukoba aribyo binabangamira abo banyamwema kubera batagira namba iyo melanine iza kubarinda iyo mishwarara y'izuba.
Ni ukuvuga rero ko iyo melanine iyo utwo dutafari ntatwo baba baravukanye nta n'uburyo bashobora gufungura imfungurwa canke gufata imiti yotuma ubwo butafari buvuka canke bukura mu mubiri.
Oya, n'ubumuga bwo ndemanwa usanga umuntu yaravukanye nta buryo na bumwe iyo umuntu amaze kugira ubwo bumuga bwo kugira bwo kubikinga kimwe ino ivyo nabonye bakora gusumba handi nuko bashobora kubibona iyo umuntu ataravuka no kuvuga iyo bamaze kugira umuntu afise ubwo bumuga mu muryango baraheza bagapima cyane abantu umuntu agifise imbanyi bagapima abantu bagiye kubaka baba bavana mu miryango ifise ubwo bumuga bagapima ikintu bita bijya vy'ama ADN ukaraba ukugene umubiri w'umuntu wubatse no kugene uwo bazokubakana kuba wubatse bakababwira yuko mutoshobora kubana kugira ngo ntimugire amahirwe yo kubyara abandi banyamwema muri kandi mu rwaruka muzoba muzoshobora kuronka.
Ni ukuvuga ko nubwo bashobora kubibona mu maraso nta kindi gishobora gukorwa kubikingira nubwo hano muri Amerika bashobora kuba babibona kare cyane.
Bariko baragira ikintu hari ibintu by'ama experimentation en cours hari ibintu bari bavuga yuko ariko barapima guhindura iyo genotype ya bigukugene ama gene abakagira mama akurikirana kugira ngo bakorije ijya zone ibiri responsable y'ubunyamwema n'ibintu bisaba ubuhinga buhanitse gose ibyo rero nibyo bari kubarapima mugabo uno munsi bitara ibikorwa byabyo bitarashigwa habona kuko bitarazana inyishu zigaragara.
Kuri abo banyamwema muvuze ko bashobora kuba bafise uruhande rumwe rw'umubiri rufise iyo melanine bobo nta mahigo yuko zishobora gukura ahandi ku bindi bihimba
amaze kwitwa nyamwema bafise ibidakwiye kandi aho bitari biguma bitahari ubuzima bwiwe bwose ni ukuvuga ko abari ubumuga yavukanye kandi atezo kwiga kubana bivanye kuri vy'amanoro ujya mu kuri wabo yamyavuga Kasim kandi naje nemeza ko ari byo kugira ngo ntibashobore kugira izo communication ziva izo ngaruka mbi ziva ku mishwarara y'izuba.
None twihweje abakenyezi canke abagabo bompi iyo ngwara ibafata co kimwe canke bakarira co kimwe.
Ego baba bakenyezi baba bagabo baba bagabo gushika ubu ibafata co kimwe ntubuvuga ko ikaze muri kuko ni n'ubumuga butaririye ko sex kuko hari ubumuga buryo usanga babakubwira bati ubu uravye kugende butunganyije se en caractère iririye ho sex byo biri ubisanga co kimwe mu buryo bungana kandi mu bikaza bisa haba ku gitsina gabo cyangwa ku gitsina gore.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turiko turiheza ikibazo cyo kurukoba rw'umuntu cyane cyane muri iki gihe cici izuba ryinshi cyane rikaba ribangamiye abatari bake cyane cyane banyamwema bagenda na ubumuga bwo kurukoba turiko turaganira rero na muganga Eli Mupera dufashe ku gutegera neza ubumuga bwa nyamwema abagendana ubwo bumuga icyo bokora n'ingene bokwirinda kumbure n'ingwara zizana na n'ubwo bumuga muri ko murumviriza radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro c'amagara y'abantu mugume ku radio yanyu
muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kinyundiro nko mu Kinyarwanda nkuko muvyumvise ni cha kiganiro muri sanga mwumva buri munsi muri kumwe na Oriane Tangishaka. Tufise mutumire ni muganga Eli Mupera avura ingwara z'urukoba mu Burundi cyane cyane muri iki gihe cici abantu benshi bafite amakenga ku rukoba rwabo ingene bwo kwitaho urukoba cyane cyane banyamwema bafise ubumuga bwo kuvukana ibyunyunyu muganga yadusiguriye vyitwa melanine bafise bike cyane abatana bifise ukuntu bwo kwitaho urukoba rwabo. Kandi turafise banywanyi biradijwe rya Amerika ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook nabo nyene bifuza guterera mu kiganiro bashikirize ibibazo n'ivyumviro tuje ku murongo rero nabo nyene tubaka ryo mukundwa wa Kristo turi kumwe ku murongo uratwumva?
Yego.
Amahoro neza.
Amahoro?
Kibazo canke cyumviye?
Ni gamera cyo bikibazo ama cyo bikimburamo kibazo. Muri rusange aba bafite iyo probleme ya albinisme nibaza ko babwiriza ko ari abantu igihe icyo kintu cyadutse mu gihugu bikagaragara ko baboneka ku rugero kanaka hubaho uburyo ngo tunganya n'igihugu kugira ngo bashobore kubakingira nkora na nk'uko muriko muravuga ko muri iki gihe cy'iki bari kora n'ibyo ari benshi ku izuba ribakira ugasanga barahitanwa n'ubupfu buturutse ingorane. Kariro da none mbega ubwo bwo ariko kuboshira ibigo byotuma iyo baronka ibyo baronka byatuma agenda ku gutembera bituma bashaka kwagirwa n'iyo zuba bikabanya bikaba dore bakakingirwa hanyuma kujya no buhinga nabwo byo bwo kuvura ndeko nenda muri Afrika cyane ya Brazil ni bikaze mu bindi bihugu bya Buraya irabo irakaze kubonekaho. Uwo muhinga mu by'ubuganga cyo tubwiye akatubwiye ati cyo cyari muri Afrika mwamu ndabura yatari cyane hanyuma niyaze ko nk'abahinga mu byo kuvura nyine boshiraho cyane bubanaye ubushakashatsi ku buryo kuko iyo ni karakteri ine ni byo umuntu avukana bakagira babikiringa nk'ibigo biba transmit kuva aha cyane bije hariya murakoze
ngo murumvise ko muganga ni yatubwiye ko hano muri Amerika ari bariko baragira ubushakashatsi kugira ngo bagerageze gukinga iyo ngwara kumbure ku bana bataravuka ariko ko ari ubuhinga buhanitse cyane muganga araza kugerageza kukwishura kuri ibyo bindi bibazo. Twakire n'uwitwa Theodore. Amahoro neza Theodore.
Amahoro y'Imana kuri mwebwe.
Urakoze namwe.
Eka ndabashimira ko mikaze mu kiganiro cyanyu nitwa Vigimana Theodore ndi Kigali mu Rwanda. Ndabanza gushimira n'umutumirwa. Ikibazo nifuza kumubaza ese nk'umuntu byabishobaga ko wavukura umuntu muzima usanzwe utabana na buriya ubumuga ese bashobora ko waba uri umuntu muzima ukaba wabyara umuntu ubana wenda n'ikibazo cy'uruhu cy'uko bamwita abanyamweru wenda ikindi kibazo namubaza ese iyo baganiriye nabo bumva nta pfunwe bibatera ese
usubiramo utibabaza Theodore subiramo gato bavuze ati ni subiramo icyo kibazo cawe ati iyo baganiriye nabo
bumva ko iyo bari mu bandi nta pfunwe bibatera cyangwa se nta kibazo bumva bafite ko badasa n'abandi ikindi nsorezaho ese aze kudusobanurira ese ni iki bakora kugira ngo mu gihe rya zuba rivuye cyangwa se bo nka leta izihe ngamba bafite kugira ngo nabo babashe kubitaho mu gihe rya zuba rivuye wenda babahe amavuta bisiga kugira ngo rwabo rwabutangirika cyangwa se babaha n'indi miti bakisiga mu gihe cy'izuba kuko kenshi hari abonzi nubwo usanga baba mu cyaro ubona icyo kibazo ugasanga wenda yitwikiriye imyenda igihe izuba ryavuye ntabwo yakora ikintu runaka ese ni izihe ngamba baba bafite kugira ngo nibura mu gihe rya zuba rivuye babe babasha gupfotesha uruhu rwabo yaba ari amavuta cyangwa iki kintu bumva babafasha murakoze cyane
murakoze Theodore muganga ebo muganga mupere tuhereye kuri mukundwa wa Kristo yabajije ati niba hari ibigo kumbure na Theodore yakigarutse ko ibigo bifasha banyamwema cyane cyane mu Burundi ibizwi bibitaho haba bya leta canke by'abikorera utwabo abo barashinze kugira ngo bafashe abo bantu hanyuma arabaza ati mukundu arabaza ati albanisme irakaze cyane ahandi ku isi ko ivugwa cyane muri Afrika honyine
ego murakoze cyane duhereye kuri ibyo bibazo bya mukundu wa Kristo ibyo byo kuvuga ngo albinisme ko yobikaze mu muri Afrika gusumba iburaya ni nka bimwe nariko ndakubwira nk'umuzungu ariko araraba abirabure burya abona umengo barasa bose cyangwa uri kuraraba abazungu ukamengo nta muzungu yoba umunyamwema kuko yoba umu albinos kuko umengo bose bari inzobe burya ku muntu abimenyereye wegereye urujya rukoba rwabo muri bo nyene kujya tubibona muri Afrika ahiwacu nabo nyene iyo bwo bumuga buraboneka ku rugero rumwe n'ubu tubona muri Afrika mugabo si ibintu ushobora kubonera ku metero ijana ku metero kubera umubiri wawe ubukwiye rusanzwe utunganije utume ngo barasa mugabo twebwe urumva iyo umuntu agiye kwera yarasiga yirabura ni hamwe naho uba uri ku kilometero cyangwa iki uco bibona ku byerekeye ikibazo kigira cya kabiri ko ata bigo byo gukingira abo bantu abo ba albinos koko wewe yavuze ibintu by'imiti aravuga cyane cyane ibyo yashigikiye ko mugabo nagomba namumenyesha yuko hariho n'izindi ngorane zihora ziyadukiza mu bihe bimwe bimwe kubera urabona cyane cyane muri buno burere dusanzwe tutuyemo ugasanga kubera abantu kutamenya ibintu twaririza ibintu azi n'ibiki ugaca usanga barafata abo bantu batagira shinge na rugero abo bantu basanzwe bakitswe n'amagara bakabafata ku mengo bo batanga ku ikimazi bo batwoce ibice bimwe bimwe by'umubiri bogira ikina kijya cyangwa ugasanga babashe babaremeka ibintu byose bibiri ko birashikira community yabo bafata ko ari aba porte malheur ugasanga baragira ibintu byo kubakumira no kubafata nabi ugaca usanga ahanini nibaza yuko by'ukuri ibyo byo kugira ibigo byo gukinga n'ibigo byo kubakurikiranamo koko si igikorwa cyo kwa muganga ubwa mbere ni igikorwa cya administration ni ukuvuga igice kijejwe gutwara abantu yaba mu bushikiranganji bwo hagati mu gihugu yaba ubushikiranganji bwa solidarite bujejwe kuvuza abantu aho nikora nibaza yuko by'ukuri ari ikibazo cya leta muri rusange umuganga nawe yoza ari gutanga intererano yiwe ku byerekeye gupima no gukurikirana ibyo bibazo byo kwa muganga
Ya Theodore nawe yabajije kubijanye n'abantu bashobora kuba badafise ubwo bumuga bavyara aba albinos birashika cyane.
Ego ibyo bintu birashika cyane ugasanga mu rizo couple zibiri nta muntu numwe w'umunyamwema arimo mugaho ugasanga bavyaye umwana w'umu albinos kuko barakubwira muri genetique nuko bihava bingora gusigura mu kirundi barakubwira ko lo caractère iri domina cyangwa iri recessif iyi recessif no kuvuga ko ubufise ante ubwo ufise ubwo bumuga mu mubiri wa mu gene yawe ugene kuko amajene usanga yitunganyije ari bubiri bubiri hanyuma rero iyo ugafise ntigashoke kibonekeza iyi domina naho upfuye kugagira kaca kibonekeza rero kubera iyo iri recessif urashobora kukagira kibonekeze umudamu akagira ntikibonekeze ugacusanga mumaze kuja hamwe kuba ku rugo muri ko murarondera ikibondo ugacusanga umwana aravutse aravutse agwaye ibyo birashika ni ibintu umuntu urabona rimwe rimwe wanashaka bishobora kuba kubera intambamyi ku ngo n'imiryango imwe imwe kiri kenshi idashoka itahura kubera ubwenge bwabo aho bugarukira na muganga ukabasigurira ukabona yuko by'ukuri naho babemeye ukabagafuga mengo barahemukiraniye mugabo wewe uzirikana kandi wemeza yuko ibyo nabyo nyene ari ibintu posibilite ari ibintu bishoboka ko abantu babiri babana atamuntu afise ubumuga buboneka kuko hari umuntu ugendana ubumuga buboneka n'ubumuga butaboneka kubera buri mu mubiri mugabo uzusanga buriseruye mu bantu mu rwaruka ruzomukomokako
nivyo muganga ariko arasigura yavuze agarutse ko cyane vy'amajene ni tukumbure twovuga amaraso y'umuntu canke ubugingo bw'umuntu uko umuntu yubatse usanga buri muri we ariko butagaragara udashobora gushobora kubona rero ugasanga babiri bahuye duraserutse ubwo bugingo canke ayo ubwo buzima ubwo bumuga kumbure bukibonekeza mu mwana wabo canke mu mwana w'umwana wabo
yego ni hakurya umuntu aba yirabura ubundi ari inzobe canke bakirabura bose bagashobora kubyara umwana w'inzobe kubera iki kubera hariho umusekuru canke inakuru yari inzobe akantu mwe nako usanga karagiye muri ivyo vy'amajene yabo bakakiserukiza kiserukira mu bana kandi bose bakakubwira bati uyu mwana aha turabona iyo yavuye kwasa na sekuru yego
birumvikana none nk'uwavuga nka Theodore yavuga ati kuba muganira nabo muvugana nabo benshi musanga bafise kumbure uko kutiyumvamwo neza cyangwa kwihebura cyangwa usanga babaye ubuzima busanzwe baravyakira babibayeho gute
benshi umuntu yovuga ko ari ukwihebura nako nyine gutahuritse kuko urabye ukugene umuntu uburyo umuntu ashikira imiti urahabye ukugene bamugara cyane bakiri bato bagahava bahura n'amasanganya bapfa bakiri bato kubera usanga kugene nk'uko yari yabigarutse ko Kasim ugatusanga by'ukuri birajanye n'umwiheburo mugango abantu babibura yarakumenya ko awe waramenya ko ari ubumuga kandi ubumuga busanzwe azobana ubuzima bwiwe bwose kuko le possibilité de traitement biri byo bo baba bafise accès au traitement no kuvuga yuko kwa muganga baba bafise uburyo bwose bukwiye kandi babufise hagufi nka urabi urafati dufatiye ahi wacu kuko ahanini nababwiye yuko bicwa na kanseri bakicwa n'indwara y'uruhumyi mu maso no ku rukoba burya barahuma bagahuma bakiri abana ama bakicwa na kanseri yo ku rukoba ibintu bitangura araduhere bikazamo ibibyimba hama ibyo bibyimba bigahava bitandukira ko barakubwira iyo umuntu agwaye kanseri ihavi iva aho yavukiye igati tamu ujya itanduki ija mu maraso bigatandukira ibindi bice by'umubiri umuntu agacapfa kiri muto hanyuma rero kugene bayitora urabibona kubimenyetso byayo kuri ibyo bibyimba muka urabibona iyo ugize hari ibipimo bagira muri laboratoire hari wacu bagize ibipimo bita examen anapata fata aga manyu kumubiri tukuvuga nk'akanyama ukagapima muri microscope kugira ushobore kumenya ubwoko bwa kanseri ubufisi ibyo rero akorera hari kugene hagize imyaka myinshi hari ingorane kugene laboratoire itunganije ugasanga ntibikorwa ugacusanga rero biracika intambamyi cyane cyane kuri abo bantu aho nikora na cyane cyane no kuri leta yatezo kubavuza kugwinshi ugacusanga biragorana kugene umuntu atezo kujya kubavuza hanze bose kandi ari ibintu byitwa ko byari bitonyi rwose
none muganga twovuga yuko kanseri abo bantu ibabangamira cyane biba bivuye kuri ubwo bumuga canke no kubera izuba ryinshi cyane riba ryarababangamiye kumbure bashobora kugikingira bakama bambaye imyambaro ibakingira urukoba rwabo kanseri iva kuki cyane cyane
iva kuri iyo urumva hariho iyo hariho ibintu bibiri hariho iyo mishwarara y'izuba yitwa yita kwitera umubiri umuntu igacituma amaselire y'umubiri akora nabi mugambo ku muntu akomeye burya bikiri nakubwiye ko bijya byunyunyu bitameranini bica binywa byabsorba iyo mishwarara y'izuba ntihagire ingaruka mbi n'imwe bishobora gutera ku muntu usanga ni ntatagira bimwe protection urumva rero ko bica bishika bisomye risitive bica bituma umubiri ukora nabi bigaca bizana bitwara kuri iyo kanseri y'ukurukoba ivuye kuri iyo mishwara y'izuba nicyo gituma kubwira no mu gukinga ukingiye mishwarara y'izuba kubijya babwiye ama creme amavuta bisiga amavuta ajya asanzwe na mavuta bita creme ecran solaire ni ukuvuga n'amavuta akinga abuza iyo mishwarara y'izuba kwinjira mu rukoba hanyuma na zijya mpuzu ndende ibyo byose kandi bakakubwira yuko atezo kuva ku zuba ni ukugira ngo umuntu agashe ntagira cyaje agire contact n'umuco w'izuba gato gashoboka kubera abatanzwe ari kimugatagira ukubine yikingira ayikingira ugaca isanga ihita izana ibibazo bitagira uko bingana
ibyo kuri rero twavuga yuko banyamwema ntibakwiye kutambara ibintu bikingira umubiri wabo na gato
ahubwo bakwiye kwambara ibintu bikingira umubiri wabo
bikingira umubiri
imishwarara y'izuba ntije kuri nije ku mubiri ama bakababwira yuko badakwiye kujya nko kwibarabara bajya gusanga basegereza nko mu masaa sita igihe izuba ryagamburiye ari byinshi cyane badakwiye kugira imirimo isaba umwanya munini ya kuzuba kuko iryo zuba rya mishwarara y'izuba iri ari mibi cyane ku mubiri wabo baca bakubwira ko yambara impuzu ibyambagwa bifite amaboko maremare agakofera kugira agakingire mu maso n'ayo mavuta kugira abuze imishwara y'izuba kwinjira amavuta ajya asanzwe nk'uko yabivuze ati ni utuvuta tuzinze amavuta usanga bafise nayo nyine akamaro mu kubuza iyo mishwara y'izuba kwinjira mu mubiri
urakoze cyane reka tubandanye ku murongo wa telefone turafise abandi bihanganye Federico urakoze kwihangana turi kumwe
yego turi kumwe Oriane
mahoro neza duga kwijambo
nagomba kubanza kubashimira kuri iki kiganiro mwateguye cyo kirekeye abantu bato banyamwema
si bato bato
hanyuma aba bantu bato bato bantaho ikora cyane abo bantu baba bagwaye baba ari banyamwema hanyuma nkacambaza rero uwo mutumire boba bakorana gute n'amashyirahamwe ajejwe igisata cyabo banyamwima cyanke amashyirahamwe y'abantu aho nikora kukubera nk'akarorero muri kino gihugu cyacu riyano baho tugeze urashobora kujyana umuntu kwa muganga ugasanga ni ntaho nikora afite urupapuro rwa ntaho nikora wagenda kubaza muri solidarite bagacaka kubwira ngo banze umujyane kwa muganga gucuruza cyane urupapuro kwa muganga ubujyane ku bitaro bya leta ugenda ku bitaro bya leta bagaca bakubarira ati banze utange kosyo y'amafaranga 100,000 cyangwa 300,000 biravana ucu harura uharuye rero muri iki gihugu tubayemo ngaha ino mu Burundi ubona uwo mukene nyarucari abadafise n'utwa afungura ibyo 100,000 bya kosyo cyeza akabikura hehe nk'akarorero nshobora gutanga aho mwishyira hamwe ndongoye twarapfishije abantu babiri tutasiba gusemira tutasiba muri solidarite nimutuvurize nimutuvurize abantu ati nimujyane kwa muganga muze impapuro zo kwa muganga twajyane kwa muganga naho ngo zana ngo zana banza mutange kosi ugire ngo twakire uwo muntu tugacyo icyo twashaka gusaba tugasaba tutera kamo yuko hoboneka abantu baza baravugira abo bantu bato bato abantu bato bato keshi dafisa utavugira abandi bantu aho nikora gukwera amashyirahamwe aravuka akitwa ngo agufashe abantu batatu mugo ntashikire wa muntu muto muto bakitwa ngo bariko barakora ngo badashikira ba bantu bato bato n'ukuri rumva bagerageze baze barashikira abantu bato bato kugira abantu bato bato bazafashwa ku bwishyu aba mu bijyanye n'inyigisho abakuru ko kuntu numvise asigura ku bijyanye n'ibyambago bashobora kwambara kugira bashobora gufasha igihugu ntibaze haravuka amashyirahamwe y'abantu barondera inyungu zabo bashaka gutunga ngo batungire amashyirahamwe agenda wihenda abantu ngo ariko bafasha abantu n'abatiko bafasha abantu ibyo nibyo twashaka gushikiriza murakoze cyane Imana ibahezagire w'ikiganiro mwamutegura cyo gufasha abantu bato bato turabashimira cyane naho babahagaritse ntacyo turabashimira cyane ku bikorwa mukora bandanye mukomere turabateye intego abarundi benshi bandanye ibi nabyo ntacyo bizohira murakoze Imana ibahezagire
murakoze cyane Federico kumbure muganga nawe aragerageza kuvuga aho baganga bashikana ibikorwa byabo kuko birumvikana yuko bari mu bijyanye no kuvura hamakaba n'amashyirahamwe yerekeye gufasha muganga araza kugerageza kudufasha kubyo kumbure nk'abaganga bashobora kuba bafasha abantu aho nikora mu buryo bwo kugerageza kubafasha reka tubandanye twakire Salomo mbere yuko akwishura Salomo uraho neza
uraho
urakomeye dozijwe Salomo kibazo canke cyumvira
naye nsigikiye umuntu nagiye kuvuga yuko boza baravugira abantu banyarukari kuko ukisanga abantu babanyamwemo mengo n'abantu bavumye bakitaweho muri sosiye agiye bana n'umunyamwema ndabona ko ari umuntu atinya kujya aho abantu bari atinya kujya nabona nyine ko yisuzugura ubwiye kuko umenya ntajya mbafite rero nkavuga ati aya masosiyete abashyigikira y'ugufatara mu nda abakwiye kuzara abasigira ko ari abantu nk'abandi kuko kenshi uje usanga n'umuntu abyaye umwana w'umunyamwema amusiga muhira akaza kujya kumujyana aho abandi bari ningo umuntu nyine atari umwana mu bandi
none Gasaramo nk'uyu akabazo mbere yuko ubaza nk'uyu muntu muba mubana w'umunyamwema afite ikibazo cyo kudasohoka gushyo kudaserura ibyumviro byiwe nuko mu kibano abakumiriwe canke nk'uko bivuze ni muri societe ni system ibikumira ubona ahanini akumirwa nande cyane cyane
mbo abakumirwa nawe nyine muri societe tubayemo kuko usanga bamufata nk'umuntu n'ubwo ntiyuduye ko se usanga nawe n'ibisuzugura ntibiyogeye ugasanga bifata nabi ugasanga na hahandi bagiye ngo zabakira neza
ariko komeza
nagira rente ntibarize uwo muhinga mbo hagiyewe mu muryango mbamwe uwo muntu nawe ni ashobora kuba ari mwe mugabye sindiwe rero mvugaga ati hari pese medikali ishobora kwerekana ko ugiye mubyara cyanke bigenda gute nagomba nsigurire kuko hariyo uguma wumva ngo wowe nawe uza mubyara ngo bizogenda ku muhinga bashobora kugutera ubwoba ndetse nagomba agiye umuhinga
ego muganga aragenza kwisha urakoze cyane arakigaruka ko icyo kibazo cy'uko umuntu ashobora kumubyara yari yakivuze ariko arakigerageza kigaruke ko adusobanurire neza ku bashobora kumubyara no kutamubyara urakoze cyane Salomo muganga duhereye ku bibazo bya Federico yashimise cyane cyane kugufasha abo bantu aho nikora kuko benshi muri banyamwema bari kumira n'abantu badaseruka cyane mu kibano no mu gihugu muri make nk'abaganga iyo muri ko murabavura hari ibindi mushobora kuba mubafasha nk'uko kuja kurondera imfashanyo kwa muganga canke handi mashira hamwe kugira ngo baronke inzu nyambaro y'amashati y'amashapo n'ibiki byose baba bakeneye mukora gute nayo mashira hamwe abafasha
ye ibyo kuri novuga ko ibyerekeye gukurikira ibimo gusanga ingufu tutazishyira hamwe uko byatezwe kugenda kugira ngo dukorere hamwe tungurane ubumenyi kugira ngo dushobore gutunganiriza neza n'ukuri aho hantu hashobora kubona ko hariho akantu gahaze mugabo kimwe nuko yavuze ati indwara y'ubunyamwema rero ni indwara y'abantu bakora kuko hari hano n'abantu bitwa ko bize kandi bafise ubuzi bakanyamwema kimwe rero nico nabonye by'ukuri ni ukusanga hari henshi ibitaro byinshi amavuriro menshi atiteguye kwakira abo banyamwema nabonye uku hariho benshi bahari bagize amahirwe yo kugenda mu gihugu cya Tanzania ntuze yari yabigarutse ko Kasimu kuko bagenda noneho nabibona barabaha imiti y'imiti chimiotherapy yo kubavura ikanseri yo ku rukoba mugabo ugasanga ni imiti n'imiti umuntu ateze gufata igihe kirekire cyane umva nabo umuntu aguhaye imiti y'amayinga 3-4 mugabo muri iyo miti y'umwanya muto umuntu yarabibonye mwe kintu nuko hari amavuriro menshi atiteguye kwakira abo bagwayi no kubatinya babatinya ugasanga hariho abantu bo mu rwego gukura abantu kuko basa n'abajya handi ko ndababwiza ukuri basa n'abatinya abagwayi kubera batamenyereye kubakira bari bivurije ahantu bita Kilimanjaro hanyuma mugabo baba mu bitaro ibi baja mu bindi mugabo baragize amahirwe turaronka ibitaro bibakira kandi barabatunganiriza imiti irahera hanyuma nk'uko yamye bivuga harazi ibibazo by'amahera bibasaba kuva ngaha bajya hajya muri minisiteri de la solidarite bagira antu ukabona ko koko bariko barabazimagiza mu nyuma barahava baratora inyishu kubajyana mu ntuge mu bitaro Ikiremba mugabo nibaza yuko by'ukuri hamaze gusiga ubuzima bagwayi benshi na byo nyine bivuye kugene 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 ba uburyo ari butonyi kugene batakurikiranwa ukugene bategezwa gukurikiranwa naho nyine umuntu yobona yuko harimo ingufu zosubira kura kugene zipangwa kugira ngo zishobore ku gushika ku kintu kunyishu irama
none nk'ishyirahamwe nk'iryo twumvise mu nkuru twumvise ishyirahamwe nka Albano Sans Frontières ryoryo ni rimwe mu ishyirahamwe rikomeye ryo bari rifise uburyo canke
ni ishyirahamwe rikomeye mu gari tagira uburyo bakorera hajya mu Nyakabiga nabako bakora akanya gatonyi na nikimenya nibo biruka ivyo byose nibo bagira demarche mugabo nubwasanga ntibashobora gukubura igihugu cyose bibafise situation ku rubuga hanyuma kugira ubu bashikire watezwa kubura inyenda imana hanyuma ubashikiriye byatezwa gusanga ari uko baronse financement muri icyo gihe naryo nyine usanga ari ibintu nk'ishyirahamwe byakora ku munsi by'ukuri abaritwara baritanga kandi ugasanga harimo aba albinosi bonyine nibo baritwara kandi bize kandi ubona babikunda kandi babikora neza mukabo ukabona ko hari ingorane na cyane cyane bivuye ku buryo kuko byose byaza bisaba amahera cyane cyane nk'ibyo yavuze byo kuba ku basigurira kwa abantu ko umuntu akubwira ngo nawe nyine ntiyumva ko ari urumva ikintu bita perte de l'estime de soi umuntu wenyine atezo kumva ko cyukura ari umuntu nk'uwundi ashukwa ajya gahema hanyuma no mu ishusho ashobora kuba uwa mbere kuko muri bo hari abarimu hari ha abakora mu mirimo itandukanye ya leta bafite amadiploma anyuranye hanyuma administration lokali ikabafasha ikabaproteja hanyuma ikabagirira promotion haba mu ishuri haba mu buzi haba muri iki na kijya ndiko ndavuga mugabo byose biteza guhera mu nzu hama bikaja bikaja muri leta hama bikaja mu gihugu kugira ngo bose umwe wese kukimwerekeye cy'ukuri azateshobore guterera umuganda bushika ku nyishukirama kuri uyu mugwi w'ubwo bumuga
ni naco ico kintu uvuze kirahambaye cyane cy'uko bagomba kwiyumvamo ko ari abantu naco gituma twatanguye kintu kiganiro tubaza duti uretse urukoba rwabo hari ico batandukanye n'abandi bantu birumvikana yuko ari umuntu nk'uwundi uretse urukoba rwe rubarusa rubarutandukanye na mugenzi we hariho na Salomo birumvikana ko nawe nyene afise amakenga abaza ati ni giki cerekana yuko nshobora kuzovyara umwana nk'uwo urumva amakenga arabandanya yuko abatari nk'umuntu nk'abandi uretse ubwo bumuga none kumwishura ico kibazo ciwe hari ibindi bishobora kwerekana uti mwebwe muri uno muryango
nta kimenyetso kigaragara ku mubiri cyangwa kugene kugene mu nyifato yiwe cyo kwerekana ko azovyara abandi kimwe nuko umuntu amaze kuvuka cyangwa kagira igisanira mu muryango kigufitse ubwo bumuga nawe mujya muri the person at risk umaze kujya muri the person at risk ari ibintu bita genotypage biga kugene bujya bu tafa de gene z'umuntu ziba zitunganyije kuko byose burya de malformation umuntu avukana usanga ari izo gene zidetermina lo caractère ugasanga ikiganza ni kinini gusumba ikindi wundi ntaca kigira wundi kiyahitamye wundi ari inzobe wundi arirabura afite izuru rinini wundi izuru rito wundi kuguru kurekure wundi ibintu mwe n'ibyo ku buryo rero usanga ikintu cyose cya karakteri dufite hariho jene ipima ama rero umuntu ariko arapima ibyo rero ibyo bene n'ibyo sibyaha iwacu nibyo abantu bari kubara nibyo mu bihugu byateye imbere kera ibyo rero aho rero niho baca bahagarara bamaze kubona ku byerekeye kuri ibyo ubwo jene bukomanda iyo melanine bimeze neza bitameze neza ubure niho bari kubara baca bagerageza gukosora kugira ngo barabe yuko azovuka umuntu afite kuko ari umwimiye nk'uko nabibabwiye buri kintu bikiri muri experimentation itarazana ibishizi iboneka itarabapfiriye mugabo bararondera ko
tubandanye ku murongo wa telefone twakire Emmanuel sinzi ko tukiri kumwe Emmanuel uraho neza
Muraho.
Murakomeye.
Murakomeye.
Tuga ku ijambo.
Hari icyo nashaka kubaza kijyanye n'aba bantu banyamwema cyangwa se banyamweru twe niko tubivuga. Hari uko ubona umuntu ufite uruhu ariko rwatangiye kuzaba amabara. Aho ukabona agace kamwe uhereye nko mu kanwa cyangwa inyuma ku mubiri ku ruhu hajeho amabara ya nyamweru ariko ubundi urundi ruhu rwe ari umwirabura usanzwe afite uruhu rwe rusanzwe ariko bikagenda bikura nabaza gashye muganga ibyo bintu bishobora kuvurwa bigakira akandi ka kabiri hari kanseri bavuga y'uruhu bivugwa ko ifata aba bantu ba nyamweru ese hari uburyo kihabo urukingo habonekaho nk'urukingo rukingira iyo kanseri kuko inshuro nyinshi ubona nk'ubuzima tubamo hano abenshi baba ari bantu nikora ari abakene akasabwa gukora imirimo ye mu bijyanye n'ubuhinzi cyangwa n'ubworozi akazayikorera ahantu hanze ku zuba ntabwo igihe kirekire azakimara ari mu nzu ese nta rukingo rwaboneka kugira ngo habe hakingirwa iyo kanseri y'uruhu ni tutubaze na ministre shaka kwa muganga.
Urakoze Emmanuel. Reka twakire na Maxime. Amahoro neza Maxime.
Mahoro.
Urakomeye.
Ego ndaho kwere.
Tuka ku jambo.
Ego je na jambaze umutumire kugire kene yo ngwara ya kanseri cyangwa se za nyamwero ariko aravuga. Bo je nanje je kintu je gusa sinzanze ndi nyamwero ariko je mu gihe cyo mucina je usanga mu bene mu ruhara nagize nazanye utuntu tudukaragashi. Mongera nini mwigasata kuri kacane gose. Najyanda mbaze ko hoba hariho imiti yopfura nk'ibyo bintu cyane nanje kuno ba harimo imantu zene abantu akwije neza mu mubiri sinzi.
Umusanzwe uri inzobe nyinshi.
Bo inzobe ndayifise. Ariko si nyinshi cyane.
Reka uguma ku murongo muganga akwishure ikibazo cawe tukiri kumwe. Muganga duhereye kuri Maxime mbere ko ava ku murongo wumva iyi ngwara yiwe ifise isano na ningwara z'abanyamwema kubera uruko.
Oya nka Maxime nta muvyari ko aravuga nta kanseri nta nyamwema irimwo kuko urumva avuga ko yuma akazana amabara umubiri ukagaduka cyane cyane muci usanga ari kumbure indwara zifatiye ku rukoba bimwe by'ama allergy nibaza ko Maxime yokwegera muganga ateze kuba ni indwara umuntu ashobora kuvura mugabo nibaza yuko umuntu yo mu demesha nta mubyo ariko aravuga uriko urakurikira ibyo yavuze nta kanseri cyangwa ubunyamwema birimo.
Urakoze cyane. Reka tubandanye tubanze twakire Cedric mbere ko tugaruka ku kibazo cya Emmanuel. Cedric uraho neza?
Niba neza munyamakuru.
Yego.
Yego, nagomba kubaza uyu mutumire kandi naramukije n'umutumire. Nagomba kumubaza umutumire mbega iyo ingwara toyita ko ubunyamwema ari ingwara cyane ari uko umuntu avuka niba ari ingwara yoba iri mu ngwara dufate ku isi ibangamiye abantu no ku rugero rungana gutyo turabye ku mugabane w'isi yose dufate ama kigira kabiri nagomba kumubaza ko umunyamwema ashobora kubyuvuka nk'umunyamwema ko atakubona akiri mutonya dufate nk'umushakashatsi sinzi ko baba buraba ko atabushakashatsi rwaba buraba bakagerageza kuraba ko naho yoba ko ari umunyamwema apfure nka imyaka nkingahe bashobora guhindura uruko bakagira nk'urugo babwira ko nk'akarorero narabonye nk'aba hari nk'umuntu nka Michael Jackson urabona ko yahinduye uruhu rwiwe yarari umwirabure.
Michael Jackson wewe yaraturiye melanini ziwe nti
yarasanzwe ziko bitoshoboka ko umunyamwema ashobora kubushakashatsi akagira kuba urundi atari ubwo umunyamwema nicyo nashaka kubaza. Murakoze.
Urakoze cyane. Kanya katubanye gato ariko tugerageje gusozera tunishyura n'ibibazo bya Emmanuel nawe Cedric muganga yabaje ati amabara agenda arakura. Emmanuel yavuze amabara agenda arakura yashobora kuba yatangwe mu kanwa akaja n'ahandi ibyo bukebuke bikagenda birakura birashobora kuvugwa. Muri make
yego murakoze cyane kuko Manuel nababwiye ko nyamwema umuntu avuka ari nyamwema avuka amubiri wera nk'uko umujya w'umuzungu mugabo ahanini ikintu ibara ryose ryera riba risigura ko umuntu ari nyamwema nabasiguriye nk'uyu bigenda bikera byera ni ukuvuga wewe ko abatabivukanye aba yaravukanye ya za melanini ya melanocyte bwabo seri bukora ibyo bintu byitwa melanin mugabo kubera imvozi inyuranye ubwo buseri bukaza burapfa hari indwara bita indwara z'ubukarabe arizo bita vitiligo muzobibona nk'abantu ugacusanga nko ku maguru zibanza gufatira ku bihimba by'irondoka ku maguru no ku maboko ku munwa bigatera bizana amabara yera ngagomba gusa nabijya byama byovyo ni indwara ziri aki
none tuvuga murantu ngakwakiriramwo gusozera ntabaciriyemwo ikibazo cya Cedric mwakivuze ariko tugisubiriyemwo ni indwara canke n'ubumuga
indwara ya Cedric yabyikiranyije kuko ingwara bugira ashobora kuba ubumuga kuko ari ingwara ivukanwa n'ingwara umuntu azikuze n'ubumuga kubera umuntu aba yarabivukanye hama bidasubira inyuma hanyuma mugabone n'ingwara kuko urumva ituma haza ingarukambi nyinshi kanseri y'urukoba.
Murakoze cyane gose ari Dr. Eli Mupera avura ingwara z'urukoba mu Burundi. Hari mu kiganiro cy'amagara y'abantu muri Sanga mwari kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabashimiye cyane mwese. Murakoze.
Aka urakoze kuri icyo kiganiro muri Sanga utugejejeho. Nshuti zacu muteza.